bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Nyiriwe nchuti bakunzi muteza matwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri siri ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane na Hazindongo ibiganiro vyuno mwanya Pasika nziza kuri mwese muyihimbaza.
Twebwe babaye butubwira ati ni mwemera ducanje abana banyu ariko natwe ibintu by'urucanje ntabwo tubyemera badufata ku nguvu. So kwa mu Burundi tugiye tuziko hari amahoro mugako bashe batubwira ati ni mutubire mu gihugu tutegezwa kugenda.
Uyu ni umwe mu bayoboke w'umwigeme Ezebia Ngendakumana bari bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda basubijwe mu Burundi babyishakira nk'uko bamwe muri bo babivuga. Igituma nuko ngo badashobora kwemera bimwe mu byo basabwa n'igihugu cy'u Rwanda. Turabigaruka ko handi hato muragume ku maradio yanyu. Nongere ndabahikaze nchuti bakunzi bijwi rya Amerika kandi na Pasika nziza kuri mwese. Umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco misa yiwe igicugu ca Pasika yahamagariye abakirisu bose kutirengagiza akarenganyo n'ukudatunganiriza wese abakeneye ubutungane. Muri iyo misa Papa Francisco yarongeye asabira amahoro isi yose na cane cane igihugu ca Siria, yavuze yuko n'ubu kikibarizwamwo umutekano muke. Mukanya tuca tubandaniriza amakuru mu karere. Inyuma yaho abayoboke b'umwigemeze biyangenda kumana banse kwandikwa biciye mu buhinga bwa none nk'uko bisabwa n'amategeko y'u Rwanda bari bahungiyemo. Inyuma yaho bibaviriye muri Congo banka kwandikwa no gucandagwa nk'uko bigenda ku mpunzi zose. Uno munsi batahutse mu gihugu cy'u Burundi. Mugenzi wacu Asumta Kabuyi yagiye mu ikambi bari barimwo harabuko batahukanwa maze adutegura ino nkuru.
Operasubirayo nta kundi tubigenze
ibintu byo gushira makada bimwe bitabiyometri kiramara yabivuze kuva mu za 90 ko bijya bintu atari byiza bashaka kuhidushira ko ku nguvu tukumva ko Imana yizo dukontorora yonyine. Twavuye Burundi batwishe hanyuma ariko turemeye kuja gupfa tutakaje muri ariko turakora umutima uje ku Mana mu ijuru.
Abantu bamwe mu Burundi bahisemo gusubira mu gihugu cyabo nyuma yaho bemeza ko amategeko yo mu Rwanda yabananiye. Aba Barundi bagejejwe ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi mu gihe cya saa moya za mu gitondo. Bari bananiwe cyane bigaragara ko baraye badasinziriye, yewe benshi bagaragaraga nk'abashonje. Abenshi bavugaga ko batangiye guhambira ibyabo kuva kuri wa gatandatu. Nta byishimo bari bafite ku maso nk'abantu bari basubijwe mu gihugu cyabo nyuma y'igihe bataheruka. Ahubwo abavuganye n'ijwi rya Amerika bavuze ko bafite ubwoba.
Turafise ubwoba ntitugira aho dushikira. Twabutse iyo tujya ntabwo twayidashaka ariko mugabo twemeye kugira aba bari batwakire ntitubagore. Twahuye n'ibibazo byinshi twavuye mu Burundi ariko batwishe muri Kongo kandi basubira baratwishe. Ubu twarahahamutse ni ukuvuga tunabonye n'umupolisi we turiruka tugashaka guhwera tunabonye n'inkoho yonyine twarahahamutse.
Turashobora gupfa cyangwa tugakira kubera ko n'ubundi bari baratwishe tukagenda twari twarapfuye n'ubwa mbere. Turashobora no gupfa kuko n'ubundi twari twarapfuye.
Twebwe babaye butubwire ati ni mwemere ducanje abana banyu ariko natwe ibintu by'urucanje ntabwo tubyemera badufata ku nguvu. So kwa mu Burundi tugiye tuziko hari amahoro mugako bashe batubwira ati ni mutubire mu gihugu tutegezwa kugenda.
Aho ko bamukingiranye n'agafisha umutima yo tumasubira mu Burundi akazopfa mu bw'Imana ikazomuha ikibanza cyayo mu icyo.
Ibintu byo gushira makada bimwe bitabiyometri gushira ko rero kiramara yabivuze kuva mu za 90 ko bijya bintu atari byiza bashaka kuhidushira ko ku nguvu abana babakingire ku nguvu. Dusanga yuko aho kugira ngo dutakaze umutima kuko ubishize ko yatubwiye ku mutima utwagwa na bijya kuko uco kontorogwa no mukuzimu uramenyekana kuko ico kintu gica kirusha n'Imana kukumenya.
Izi munzi nizo zari ziherutse gusaba leta y'u Rwanda ko mugeze abazidahawe ibyo zifuza bazireka zigasubira iwabo cyangwa se zigafashwa kwerekeza mu bindi bihugu. Leta y'u Rwanda yahisemo kuzifasha gutaha iwabo gusa izi mpunzi zabwira ijwi rya Amerika ko zihangayikishijwe n'ababo babuze.
Umubabaro
mutwara turawufise baradutandukanye nabacu abacu bari mugasho kwanza nituzi yo babajanye no kuvuga umubabaro wa turawufise batwangera baradutandukanya tukidugishika hari ya muntu zeya bamwe babajana ngo ahantu inyanza abandi basigara inyarushishi no kuvuga twe baradutandukanye
tete irwandivuga ko nta munzi nimwe yifuza gutayiza sigara itagiye munyamabango horaho muri ministeri y'impunzi mu Rwanda Olivier Kayumba yavuze ko nabari barafunzwe mu cyumweru cyashize nabo bafunguye bakaba basubijwe iwabo uyu muyobozi avuga ko ibi byose byaturutse ku mpunzi ubwazo zahisemo gusubira iwabo aho gukurikiza amategeko ya leta y'u Rwanda
ibyangombwa bakeneye kugira ngo babone ubuhungiro basanze badashobora kubyuzuza ibyo byangombwa ni ibi ni ukwemera yuko bandikwa mu buryo bugezweho biometrics registration icya kabiri nuko bangaga ko abana babo babona inkingo zikenewe icya gatatu nuko badashaka ko tubasuzuma mu ndwara zose baba bafite dufitemo abarwayi b'igitundu dufite abarwayi ba malaria bose banze ko tubavura tubabwira icyo bifuza noneho batumwemerera yuko bifuza ko bataha niyo mpamvu twafashe aya mamodoka yose twafatanyije kugira ngo abantu tubafashe babone uburenganzira bwabo basubire mu gihugu cyabo bamaze kukitubwira icyo cyifuzo cyabo ministeri y'ubanyi n'amahanga yahise yandikira guverinoma y'u Burundi ibamenyesha ko hari abarundi bifuje gutaha kubera ko bumva imyemere yabo idahuye nuko bagomba kuba mu Rwanda
ku ruhande rw'u Burundi nabo baje kubakira
turabyizera ariko twabamenyesheje kandi ambasade yabo yatubwiye ko bari tayari na seri ikorera i Burundi yatubwiye ko bari tayari kubakira
usibye impunzi zigera ku 1600 zavanywe mu nkambi y'agateganyo ya Gashora mu karere ka Bugesera izindi 500 zari zikambitse mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo nazo zamaze kurizwa imodoka ndetse n'izari Nyarushishi mu ntara y'Iburengerazuba nazo zahawe amamodoka zigeza mu gihugu cy'abi Burundi ministeri y'ubanyi n'amahanga y'u Rwanda yari yamenyesheje leta y'u Burundi ko yakiriye icyifuzo cy'impunzi zishaka gusubizwa iwabo ariko ko umurundi wakwisubiraho akemera gukurikiza amategeko y'u Rwanda ko leta y'u Rwanda yiteguye kumwakira kugeza mu masaha 3 za mu gitondo impunzi zari zagejwe ku mpaka wa Nemba ugabanya leta y'u Rwanda n'u Burundi nta mutegetsi wo ku ruhande rw'u Burundi wari waje kuzakira usibye abashinzwe umutekano baberekaga aho bahagarara Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika ku mpaka wa Nemba mu karere ka Bugesera
Asumta Kaboyi urakoze cyane hagataho ipolisi y'u Burundi bicishije ku ruga rwayo rwa Twitter yemeza yuko yaronse impunzi ziharugwa mu 1600 ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umwunganizi akaba umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi Terence Ntahiraja yemeye kutubwira ibitari bike ku byizo mpunzi ziyoboka ku mwigemeze biya mwakoze kwitaba ubutumire bw'ijwi rya Amerika Terence Ntahiraja
Murakoze cyane kuri mukije Diane.
Yego, mwaronse abo barundi bayoboka umwigemeze biyangenda kumana mwabakiriye sangapi muri kano kanya bari.
Yego, murakoze cyane kuri icyo kibazo. Nukuri nkuko twabiganiye mu minsi heze twabiye kuri Amexstop burya amahezo y'injyana imunzu. Kandi burya muri iki wacu hari amahoro n'umutekano. Twari twarateye akamu mbere yabo bene wacu kugira ngo bareke kuguma bavuga ubufuni na buhoro bagira ibibazo bitandukanye batahuka iwacu Burundi mugabo. Baze kubahiriza amategeko y'igihugu nta gihugu na kimwe kidafite ibiribwa bikuru ari byo bwiza shingiro n'ayandi mabwiriza bikomoka ko ayo rero afite ibitunga bifata byose harimo n'ibyerekeye gusenga Imana nta wubuza umuntu gusenga Imana leta y'u Burundi shyetse hagaze ku idini cyangwa iriya mugabo hari amategeko amabwiriza ashyira mu bibiliya shingiro ahita akatunganya ngene abantu bifuza gusenga
muri kano ka
gushima ko bene wacu baje baraje no kuri kandi n'ibyo ndetse turashimira na leta y'u Rwanda kuko babikushije mu buryo butomoye ibyo barandikiye ambasade yacu hariya i Kigali baramenyesha bati twebwe abantu no kuri ibyo amategeko byagoranye umwanya wose ashobora kuba baruwishyira ibyo ni byiza kuko abishyira mu buryo bwiza hanyuma ndetse banabazanye hariya rero kuri rwacu mu ntara ya Kirundo duhara n'u Rwanda kuri Kanyarumemba bashyitse ubu tuvugana twari tumaze kwakira gushika amasaha 8 abarenga 1600 numvise makuru y'ibyo Amerika mu kumva yuko atamutegetse n'umwe hari oya sivyo kuko ubushengari n'aratu bwo gukunda igihugu bwarunitse umuyobozi mukuru ajejwe kwakira
murakoze ku muco mutanze
niho bari bagiye kubakira hanyuma ubu bakaba ariko barandikwa nkuko abandi bayondi bacu batahuka baje mugabo ntibazaga na HCR batahutse mu buryo bw'uko nk'abafite ko abarundi babizanye bamwe bita mu gisafari hakaciye spontane na leta y'u Rwanda yaraduhaye natwe ko turabakira kandi niko biragenda neza
muri kano kanya none barihe hari aho mwabateguriye bashikira bagiye kuja mu miryango yabo canke byifashe gute
murakoze cyane uraza umushitsi muhira nyine habari muhira ikugenda ko sigenda neza intara ya Kirundo yiteguye ibintu bitunganya kandi bihezo bigaheza bikagenda ndetse abasari bake muri bo hariho n'imiryango yabo yamaze kubashika niba kumbuye cyane baje kubakira kugira ngo babajane iwabo abatagiri bajya nabo turaheza tufategura ibintu bigenda turi muhira iwacu ni mu Burundi uraza yuko turaho tubashira intara yisuganije yiteguye kandi bihezo bigenda neza
mushinga ntahe Terence ntahiraja igihe bahunga mu 2015 baja muri Republika Iharanira imbere yaho gato baja muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuye ngaho kuko mwari munaniranwe mu vy'amategeko kandi n'ubararahira bakarengwa yuko batagenda bahevye ivyo barimwo muzokuriki mugiye kuvugana mugiye kubafata gute
urakoze cyane kandi bivuze neza kuko ntibavuze umutekano mu kuko benshi bamwe bakunda kubivuga bavuze amategeko aribo nyine kuko bagomba kuyubahiriza aha rero ni muhira iyo mu rugo rw'umugabo abana bahari ntibagomba kubahiriza amategeko ya se rugo ningana ibintu byiza kugenda barahita bagahamwa n'amategeko twemewe twabahaye ikazi
murakoze cyane rwose Terence Ntahiraja ni kibazo twemeye ko tuzokurikiranira hagufi tukamenya uko bizoza birakurikira turumva ku murongo wa telefone tutakimufisa ariko turabandanya n'ibiganiro tubafitiye tumira mate gato hama duce twumva ica abanyedini bavuga kuri iki kibazo ca Zebiyange Ndakumana
chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Muravyumvise rero nshuti bakunzi abayoboke b'umwigemeze Biyange Ndakumana bahunze igihugu cy'u Burundi bakaja muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakamaze gushika ngaho Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikabasaba yuko kugira ngo babandanye bafatwa nk'impunzi bategezwa kwiyandikisha biciye mu buhinga bwa none nabo bakarahira bakarenga ku imyemerere yabo itabemera kubikora bahitamwo gutyo kuja mu gihugu cy'u Rwanda. Urwanda narwo ruzaruzana iyo mvugo nyene ati nubwo muje turaba kirari ko mwemere mwiyandikishe bati ntibishoboka no muri Kongo nivyo twanse uno munsi bashikanye mu gihugu cy'u Burundi ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Burundi buhejeje kutwemera yuko 1600 bakiriwe ahatandukanye mu minsi yahera. Ijwi rya Amerika ryari ryakoze ikiganiro n'abanyedini aho ryashaka kumenya ingene ico kibazo cokemurwa abatari bake mu bo cari catumi twari twatumiye baragarutse baravuga yuko ivyo kwa Zebiya byari byasambuye imiryango itari mike. Reka rero twongere dukurikire kino kiganiro cari categwe n'umenyesha makuru wacu i Bujumbura Diane Ndonse aratubwira abatumire bari kumwe.
Urakoze Diane ninahazwe kuduha mikro hano i Bujumbura. Abatumire turi kumwe ni Patiri Nsengiyumva Pierre ari mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura. Patiri Nsengiyumva Pierre ndabaramukije.
Yego murakoze cyane.
Turi kumwe kandi na Pastori Diridiri Adrien arongoye isengero Guérison des âmes namwebwe ndabaramukije.
Ego nanjye ndabaramukije kandi abashimiye kubona mwanyumvire ko mugasubira kuntumira.
Turi kumwe kandi n'umushinga ntahe hatunga Imana Celestin avuga yuko afise ingorane mu rugo bivuye ko adahuje kwizera n'umukenyezi wiwe. Namwebwe mushinga ntahe Celestin ndabaramukije.
Baramutse neza mwakoze kuntumira.
Kwibutse abaduteza amatwi ko bumviriza ijwi rya Amerika aho turiko tuvuga ku bijanye n'umubano wo mu ngo ku badasangiye ukwizera. Mwese rero murakiriwe muri kino kiganiro cy'uno munsi. Duhere ku mushinga ntahe Celestin, mwebwe umubano wanyu n'umupfasoni wawe vyagenze gute, vyifashe gute?
Ngira ngo mburaho ndabihera n'ibintu birebire, mugabo ntacyo kandi bakiri masonga. Umupfasoni wanje twatumanya aka 15 twubakanye atangwa n'imwe dufitani hari yabanjeje mu mihari aho bita aba Maria mu nyuma bacana mu kubira bamwe baje kwa Zebia we rero aje kwa Zebia je yo misi ya mbere mu ma 2011 2012 bitangura yagenda haya mu Kayanza nka mureka mugabo isengero rimaze kuvuga bati zo bintu ni kubanza kubibangira ndabubwira ntumva ku isengero bitavyemera wabandureke areka buke buke mu nyuma na leta irabihagarika mugabo asa n'utavyumvise mu nyuma ariko baciye bagira mu Kenyoro baza gusengera mu Gisagara baza baraja mu mihana y'abantu umunsi uhizi naraja numva tariki 25 z'ukwezi kwa kane 2025 nagiye mu rubanza nshasanga yafasha abana batekereza ibintu byabo baragenda bacaje muri Kongo ahantu itwika amanyara niyo bari rero abantu bo mu muhari wo kwa Zibi yasinze ko ari mu muhari sinzi ko ari iki bamukurikiye ahantu itwika amanyara muri Kongo.
Mumaze igihe kingana iki mutari kumwe?
Imyaka igiri ku iribiri zokugira ibiri itariki 25 z'ukwezi kwa kane. Abana arabatwara abateje amashuri no bataye akazi n'amahangaje umuntu afise mu muryango abitayaragiye abintana ko abana gushika n'ubu ntibiga kandi aho sindi jenyene mfise amakamenshi abantu ndivyashiki. Urumva yo umuntu ataye ubwo aragiye yitwaje mu byugusenga je warantiri mukije.
Twibutse abariko baratwumviriza ko Zebia yigeze kuba ari umukirisu uwo muri Ekereziya Katolika mu nyuma aja gushinga isengero mu ntara ya Kayanza. Mbere n'abajeje intwaro barabigiramo uruhara kugira ngo bahagarike iryo sengero kuko Zebia avuga yuko abonekerwa n'Imana kandi hari ibiciye kubiri n'amategeko bakurikira ngira ngo patiri ashobora kuza kunyunganira. Niko koko byari kwiye ko atwara abana akagenda bakavana.
Urakoze cyane. Sinotangurira kuvuga ko byari birekuriwe ko atwara abana, ariko ntangurire kuko muri Ekleziya Katolika ibintu bitunganijwe. Twebwe muri Ekleziya Katolika twemera ko ubutumwa buva ku Mana. Iyo Mana nawe yarungitse umwana wayo Yesu Kristo araza ngaha ku isi. Yesu Kristo nawe ararangura igikorwa cyari cyamuzanye cyo kuducungura. Gihe rero yagira asubire mu ijuru, araheza ararungika abatumwa yari yaritoreye. Arababwira ati, nimuronke mutima mweranda, mugende mu kwirisi yose, murekurire n'abantu ibicumuro, baragenda. Muri Ekleziya rero hariho abungere bajejwe Ekleziya, kuko umuntu ashobora gusenga ibintu byinshi yumvira ngo ari mukuri canke agasanga ntari mukuri. Icyo gihe rero igihe cya Zebia yari umukristo yego w'umukatolika asenga kandi yabanguka mu butumwa, aho nta byinshi cyane novuga. Abari Ngozi aho yasengera muri diyoseze ya Ngozi ni bo bivuga cyane kundusha jewe ngarukire hafi. Hanyuma mu nyuma arahava atangura rero gusenga avuga akabonekerwa, avuga n'ibyo ngo Imana yambwiye ibintu nk'ibyo. Mu nyuma rero abungere bacu mu gikorwa cyabo bajejwe muri Ekleziya cyo gufasha abantu gutumbereza neza ukwemera kwabo, baraheza baramuhamagara, baramushikira, baramusigurira, baramwereka ko iyo nzira ari karafata ishobora kuba ari inzira yo kuzimira. Natwe muri Ekleziya hariyo kugamburuka. Atanguye rero kugambararira abungere, atanguye kutumva impanuro bamuhaye, niho rero haciye akurikira ibimubona vyabaye. Naye asigaye abantu bagize ubugeni n'isezerano, basezerana ikinjira mu isezerano y'Imana n'abantu. Na Yesu yaravuze ati, ntagire utandukanye ico Imana yafatanije ko n'Imana yo nyene yifataniriza umugabo n'umugore. Baratandukanye rero, ivyo nta muntu n'umwe yobishigikira, ni kibazo.
Murakoze reka Pasteur Dilidili nawe abunganire canke mukavuga ibinyuranye n'ivyo avuze. Mwumva gute ico kibazo cy'umushinga nta Celestin avuga yuko umukenyezi wiwe bavanye bivuye ku kwizera?
Ubwa mbere numva notangura kumushimira kubona ashobora kuvuga kino kibazo. Hari nawe ufata amakuru gusa uhuta ntumenye iyo byavuye, ntumenye kuri kwavyo, ariko mu bike yavuze numvise mu bintu bitari bikenya mu vyamubaye ko rero wihangana ukomere. Hari umuntu yavuze ngo nta jori dacha cyangwa manize yuko icyo kintu kizorangira. Nuvye kuri ko bwa mbere abantu bose bo mu isi bitirirwa izina rya Kristo, bitwa ba Kristo, bafize igitabo kimwe n'iki cyitwa Bibiliya. Iki rero kushobora kugisoma ukagitahura ukagishira mu ngiro neza ukamenya gufata ingingo zibereye benshi ntibabishobora. abo bantu bafashe nkizo ngingo babaze kuti be mwisunze umurongo uwe hari nawo usanga atamurongo akubwira ati ngira ijambo ry'Imana icyo rivuga rero iyo hageze aho umuntu avuga ngo nabwiwe neretswe byagenze uku aho bitanguye kugora kuko umuntu abwiye ngo Imana yambwiye ntumuhinyuza ngo ntiyakubwiye umuntu abwiye ngo neretswe nabwira ngo ntiwabyeretswe wo muhinyuza gute
mugabo umuntu aca byubahiriza uko nyene
naho nyene duvise karisho karisho no kuvuga ikintu gipima uruhome ko rutumbereye neza ni jambo mu byukuri Imana yamure yari guca avuga ati daba ni jambo y'Imana uko rivuga mwavuze ngo narose inzozi zirava ku buruhe bwacu kurota kurashobora kuva ku daimoni mwe mumbizi kere ku muntu n'amajwi akashobora kuyumva akumva ijwi rimubwira ngo koriki atari cyo atari Imana imubariye cyanke yaryama kubera uburuhe kubera iki akagira ibintu rose bwacya gahaguruka gatero akagenda kubera ivyo niho rero umuntu wese Bibiliya ivuga ngo ubuvugishwa bwose abavugishwa n'Imana cyangwa berekwa n'Imana bipimwa na kino gitabo ikibazo nyamukuru usanga cyabaye nk'ajya ahantu nuko atajambo ry'Imana babubahirije kuko yabagiyubahiriza nta jambo ry'Imana na rimwe rivuga ngo umugore atumugaba agende mubana n'umwize umwe yizera undi atize umwe akijwe undi akijijwe uyo muntu adakijijwe arafise uburenganzira bwo ati ah je numva ngora cyangwa ibyo bizina byiyumvamwo ndagiye mugabo ugenda n'uyo atizera niko ibiriya mu bikorinto ba mbere 15 umuntu yizera yakijijwe yubaha Imana ntafise uburenganzira bwuguta ujya atizera
ni kuvuga ko mu fasoni wa Celeste yakoze bitari byo
mu byukuri nimba yararemerewe na Celeste icyari kuba nuko Celeste we yarafise uburenganzira bwo ati jewe ndigiriye uwo mudamu avuga ati sawa nugende mugabo ivyo nabivuze muri cadre yindi jewe bijyavye biya nibindi sindavyita ko ari ukwizera ndavyita ko biri mugwi w'amasect imigwi y'ivyaduka
Celeste tukugarutse ko iyo migambi y'urugo hari yahagaze hari itashoboye kubandanya canke yabwirizwa kubandanya kandi umukenyezi yaragiye n'abana ukifata mu gote
ubumvise impuwe z'abana gusa umufasoni mwavuze muti yogaruka imbabazi zoboneka n'ukuri jewe ashangira ngo ni Yesu Kristo yabagarutse kumufashiza mbabazi kubera iki
ni kuvuga yuko tumure kurira nimwe mwakira ubuyogaruka
n'ukuri kw'Imana kubera ivyo muvuze vy'imigambi yantesheje yantaje mu nzira rero mvuga ntabo bana nkubo tariko bariga ntakazoza kabo baguye mu mpore batazi batazi
niba umuntu mukiri ngaho mbere ko mubandanya iyo migambi nivyo byo kwigisha umwana numwe mu migambi mbega mu gihe abana batariko bariga gutyo oye burya umushinga nta Celestin nta burenganzira afise nawo bwo kugishamo ingufu akagenda gatora abo bana kabagarukana bakiga canke bakabigirishirizaho bari
jewe uko ndavyumvira coco cakibi kibazo kiremereye cyane ko gisaba ko acajamo amategeko abo bana n'umugore bari mu kindi gihugu gifise amategeko kigenga ama ni gihugu c'u Burundi kirafise amategeko kigenga
uwundi mugambi yo barabatanye mbega
ubwambere umva ari wo mugambi w'abana tubana twafatira imigambi myinshi kugira bazabeho neza twiyubitakiriho hariho inzu umujara wiyo bose credit hadufise
ingurane
iyi credit ingurane yo muri fond de promotion umujara wiyo wajya ku bose urumva twaje kuyiha ukwezi kwa kane 2017 arataye akazi aragiye n'iyo de nigiye natanze ibikaratasi byo tubamwe na naje kuriha abitaye nkuvuga iyo nsamara bo bacha baza kuyiha kane mu kuyiha bagurisha iyo bafite ibikaratasi buri wese bigaruka kuri je byose
ku mutwe ku rutugu kuri
mwe rutugu wanje murumva kugira muri banke naho iyo deni bashobore kuyemera ko ndaririha hari amahera babanza guca bagusaba kugira biji kuri wewe ndayanyungu bagira akongera imisi ushobore kubiri uri wenyene baca guca inyungu niko no byagenze banyongera umwaka kugira njuri kubona jewe mugabo n'amahera acaraduga ko umuliyoni urengako
ni kuvuga namwebwe ubu mufisi ingorane zingine
mushobora kuba ingorane zingine mbaho ko yantanye uwo mugambi rero harageze n'igihe niyumvya none nk'inzinzu zantumye nzonzira abana zibaye zinga nano zigurisha sinobaho jinazi nkare kwitera ingorane donc ibazo biza kubera umuntu gutera ingorane ko
na wundi mufasoni murazana
oya ntawe ndazana naje nabyo ndumukirizo naho bingora gutegereye ntimwe bimwe kandi ndemera amategeko y'igihugu urumva urumuntu
reka twumve pasteur diridiri ntare kuri we kuzana wundi mukenyezi ku bintu bimeze gutyo
mbere yuko nza kuri icyo ntagomba manze nguvuga ko hagiye yavuze ati naciye mbabara ndatirimuka cyane nari navuze ko iyo bishitse umuntu wawe umwana umugore akahura n'icyo kintu kitwa sekte ahubwo nibwo buryo bw'ukwegera Imana cyane uko niwe kugutabara si uwo mwanya w'ukureka kuko ari ibintu twe tudashobora nk'abana b'abantu ariko Imana ikabishobora icyakabiri aba bana abantu benshi murazi yuko ari abantu bahagurutse ngaha muri kino gihe bakita ngo ni Imana abantu babakurikiye ubu sinzi ko bakivyizera nk'uko vyaricyo byumvikana uko ivyumviro genda birahinduka bajya abana hazogira igihe barire baravuga ati ese ni kubera ko twabuze udutabara twaguye mu maboko y'abambuzi je numva ahubwo harakwiye kuhagira ingufu z'ibintu bibiri ubwa mbere kwa bana n'abigihugu sibaza ko ariye bari mu buhungiro ngo bavuge ngo hase irabazi Kongo nde numva umenga harakwiye gukoreshwa ingufu z'ukubazana Celestin yo kwitegura kubabarira madamu wiwe kuko Petro yagiye abaza Yesu ati mbega mwene data cyanke mwene mani yashumurako zo mubabare kangahe nabwira ngo indwi kugwiza 77 yarokita nta muntu yo gucumura ko indwi kugwiza 77 yatanze yaro kinini cyane vuga ngo duteza kwamatwiteguye kubabarira
n'amafaranga zarabarungikira
none sabana biyo n'umugore wiwe ya
Ninzu arashaka kuyigurisha akabagurira
hariya n'abana biwe n'umugore wiwe kugezwe imbere y'Imana. Imana izi yuko Celeste afise umugore muri Kongo n'abana.
Celeste babayeho gute mbega? Uburyo ntibatubwiye ngene babayeho. Umukenyezi wawe mbega yahora akora iki ubu babayeho
gute? Kandi ndabishikako. Umupfaso ni wanje akora kuri aeroport, yakora muri Ijebu, yari umukozi wa leta. Kuvangira ngo akiri ni wabo sinzi ko bayigeze kurima. Mugabo uri kugira babeho baje kurima bacingere. Gasanga umuntu yari mu kozi wa leta hanitse hari aye atanazi tomate n'ibitungu kugira babeho
mbe byaraborohe kumubona igihe muja kumura
nagiyeyo ndivyanyoroye na gatoyi nagiye yose nashitse yose atatu mu gitondo nabo isa 9
mwari mwahazimi
yeka narashitse abo mbaza bakabanyegeza kumbe mu mamaze kubabona barafize ukuntu hari umuntu hari yabakiriye bagenda uwo muntu amuciye ko ntushobora kubabona namurangiwe ari umukongomani yaciye ati yarantu bashikiye rero umwanya wose waheze bari kwarabategura bari mu mirima kugira baje kuhoga nje gusanga basa neza bacabanyakira no mu nzu batiye isikuye neza kugira abanyereke kuba ba mu nzu ishaka kumira nk'iyo muhira
iyo mirima bari bavuyemo baraguza amatongo
oya hariya mu Kongo hari bisanze uragenda ugasaba umuntu agukarima cyangwa kajya n'ukurimira abantu baremira abantu
gucingera
bacingera kugira ashobore kubaho aka mona inaje gutera ngaha aye kwahugira abave muri izo ngwane barimo hariya karugira nsabye ko nani ndabasanga cyane ndarugira uburyo kugira ku mirari
agira cyane ivuze ko patiri majambo make turangiza ikintu kiganiro
yego ikintu no vuga birababaje byabaye nta numwe yovuga ngo ntibibabaje birababaje cyane ariko rero ikintu kihari muri ubwo bubabare umuntu yo kwifata gute cyambere no kubanza nawe ukingira ubuzima bwawe hari ibintu batwigisha byinshi urashobora kugenda kuba binonosoye neza bakagufasha kugira ubandanye ufise amagara meza ubwa mbere urashobora kwikuramo ivyumviro bibi cyane biguma bimena umutwe umanya wose bavuga uti bazogaruka cyangwa ugasenga Imana Imana ikagufasha ngo n'uruhara rwa mbere bishoboka mbere ukarondera abantu baguha akanyamuneza muza muraganira no gusenga ugasenga wenyine ukarondera ibintu bigufasha kugira utekano ugira amagara meza
ngomba ntangize kuri ijambo ryanditse mu gitabo cya Filipi gice cya 4:6 bavuga ngo ntimugire icyo mwiganyira ariko muri byose byo mugomba bimenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoshibamira imitima yanyu n'ivyumviro vyanyu muri Kristo Yesu bivuga ngo kwiganyira kwiyumvira ivyumviro birebire ikibiruta no gusenga Imana siniteze yuko kurongora cyangwa kujya mu bandi bagore kwa cyo byogufasha ahubwo kwegera Imana ntiwiganyire ugasenga nayo ikazana amahoro ko nisezerano ryayo mutima wawe nivyo numva byo kugira ikimasi hano
Turangize kino kiganiro twibutsa abatwumviriza ko bariko bumviriza ijwi rya Amerika aho twariko tuvuga kubijanye n'umubano wo mu ngo kububakanye badasangiye ukwizera reka rero dushimire bano batumire Patiri Nsengiyumva Pierre muri mubiro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura turabakengurukiye
Murakoze cyane.
Pastori Diridiri Adrien murongoye ishengero Guérison des âmes turabakenguruki.
Yego murakoze Diane kubona mwasuye kuntumira.
Dukengurukire kandi n'umushinga ntaye hatunga Imana Celestin yashimye kuza kutubwira ubuzima bwiwe bwo mu rugo.
Murakoze namwe ndagomba nshimye kuko nsana uburemurutse gatoyi.
Diane ndose nari ndemesheje kino kiganiro ndashimiye mwebwe mwese mwari muduteza amatwi ku ijwi rya Amerika.
Yane ndonse yarakoze tukazotunganya rero ikindi kiganiro turaba ingene abo bayoboke baze byabariko barakigwa mu ngo zabo zitandukanye mumvise yuko batanguye gutahuka. Ikiganiro muhejeje kumviriza ni ikiganiro twari twarabashikirije bakiri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho bari bahungiye ahitwa Kamanyola. Nshuti bakunzi bacu twongere tubifurize pasika nziza n'umugoroba mwiza. Diane Nahazwe twari kumwe hamwe na Innocent Kimenyi mu bubandanye mururanikwa.